Sage, Kabashis Foundation, Bikababi, Ebiroto, Urushozi Nyamutatemwa, Ebigano, Fair Tales, Karondo, Wire Winji, Kashiro Labia Kumaha, Navi Kwasanya Muhanga. Mwenu mukama chikozire mwine nyongore eina bere nishabira munde kanjanjure mwine uwo mutima gwanze gukuzire umwangaje mwine uwa magara ganze gasimire ni wogu uwundari no mubinji ni wogu rubaju wanje Nabanywani banje mwena Mini lakabosi akanikosya. This girl, she brings me joy in my heart. She gives me peace in my mind. Nakumpulirira karyo chitima chona chitera Oguwe na fayo nakunda na ranga. Aine ne mitwe Ogu ne mfera Mwine Uwumutima gwanje kukuzire Umwangaje Mwine Uwamagara ganje gasimire Ni wogu Uwuntori no mubinji Ni wogu Rubaju wanje Rukundo yanje Nkwa mwanganjo mwihambo Ni bunsi buransinda na kwaba nari batandi batiro mutima uwa kantera na hanika baby ja kwanjure umwihangwe banywani banje bakurebe ribatari batatambura kati wo kensione kurebe nkubwine mubwine kandi uwo mutima gwanje kukuzire umwanganje mubwine uwamagara